Marineka Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha Ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Kondia hamto woyopti magwanje Aisha nga kuhereza magara ganje Aisha nafteka hanteka teko Onyeju cheni utarineka Omahango kwa yali kujenda Aisha umuli wanywani bo Aisha omumirimo yawe Onyeju cheni utarineka Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Aisha ninye nakutwale Arredio batugandeho Abanyamahure mugatambuze Aisha ni mkujwe kakatimba Golodi tuzijware nitwe Aisha ni kwezi nisa
Aisha
ni utarindeka
Aisha Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ni nyena kutwale
Aisha ni utarindeka
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ni nyena kutwale
Aisha ni utarindeka
Abakazi bombare bire Abishi bombare bire Abaruji mbare bire Kongatari yoko ni kukwingana Abakazi bombare bire Abishi bombare bire Abaruji mbare bire Kongatari yoko ni kukwingana Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Mbarara nkajitambura Jijezi nkajitambura Toro nkajitambura Naruna yomulu nyikiwe yambura Na Rwanda nkajitambura Tanzania nkajitambura Burundi nkajitambura Naruna yomulu nyikiwe yambura Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha ninye nakutwale
Aisha ni utarineka
Sacra
Omuruti ni Aisha Enyonyozi ni Aisha Oshemelire wa ni Aisha Aisha ni utarineka Omuruti ni Aisha Enyonyozi ni Aisha Oshemelire wa ni Aisha Aisha ni utarineka Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Nakutwale
Aisha
Utarineka
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Muzi wanje
Aisha
Nakutwale
Aisha